Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru na Pierre Gahungu.
Niriwe nchuti na mwakundi baraje Nzamba agateka kawe kazi mwakule kuhu mwuzi wa mpere kene kere zija chune na kane kitugutu mwakawe mwuzi na mwakule na kane ayosu wa tiguri tuya hele kwe dingi ngo mburu mburu zikuikira ibirori zyo kwibuka incungu yo kwibukira ku Burundi bidoziko kwa gasore nyuma y'imyaka 63 igandaguwe cyatunganyijwe kuri wa mbere mu gisagara cha Bujumbura nkuko y'imisa yiwe bakaba basabye abategetsi kugenderera kigiwe ariko nishira hamwe Parten bababazwa nuko ibyo ragiri tigeze rikurikizwa kugeza uyu munsi. Ikiza cy'umugera wa Sida nacyo gisa n'icyabaye murengera mu ntara ya Muyinga aho urwaruka rurenga amajana 50 bwo muri iyo ntara rwatowe uwo mugera mu kiringo cy'amezi 3 gusa ngo bajejwe amagara y'abantu muri iyo ntara basaba ko haba gufashanya mu ntwaro guhimiriza kugira urwaruka rwirinde ubusugashuzi. Imyidogo nayo ni myinshi mu bunguruza abantu n'ibintu mu gisagara cya Bujumbura imvo n'amahera bariko baratangishwa ashika 40,000 no mu gutwara ishirahamwe ry'abashoferi muri akagu kugira baronswe ibipapuro byo kumanika ku mamodoka yerekane aho zikorera. Mu biro by'igisagara cya Bujumbura bo bavuga ko amahera bategereje gutanga atarenga 20,000 kandi mwese nido nido mukanya
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa kuri uno wa mbere niho haba ibirori byo kwibuka imyaka 63 iheze umuganuro Joseph kwa gasore yaharaniye intaya yo kwibukira agandaguwe n'abasi. Ibyo birori bikaba byatangujwe n'inkunga y'imisa aho Pasiri Felix Kupi yahamagariye Abarundi gufatira akarorero kuri kwa gasore mu kwama baharanira iterambere ry'igihugu. Tumutega amatwi
ndabatumirire dutangarire tuzirikane iteka twatewe ryo kwitwa abana b'Imana. Tuzirikane ibyo bintu iteka dufise tumenye aho tuza kuvoma amajambo y'ubuzima. Tumaze guhaga tumaze kuronka iryo jambo turonka bwa bwitonzi maze tugashobora kugendera mu muco kuko ijambo ry'Imana ni umuco. Yesu aduhamagarira guhinduka kugira ngo dukore ibyiza dukire. Mu kuzirikana twibuka umugani wa Rudoviko rwa Gasore dushima ibyiza yakoze imigambi myiza yarafitiye ubu Burundi. Uyu munsi umuhamagaro n'uyuhe nuwo kuza ku isoko ngo tuvome amajambo y'ubuzima maze abo badutanze imbere mu kubaka ubu Burundi duheze tubandanye ibyo byiza bakoze duheze dusumbirize dushitse aho bari niho bohimbagwa n'ibyo bakoze kuko ababakurikiye bariko bakora byiza bariko bakora iby'ukuri ariko ntibo bishobora batavomye ku isoko ry'ubuzima.
Miragi umugabo wa Rudoviko kwa gasore yasigiye Abarundi hari jamo jiwe yavuze mu mwaka w'1961 isa n'uko ridasaza aho hari igihe umugambwe Itrona watsinda amatora ya mbere abereye mu Burundi. Ivyo yavuze vyose vyasa n'uko yari kwakegura iba kugeze muri iyi myaka. Ico gihe yavuze ko intsinzi ari iy'Abarundi bose kandi ubutsinzi atwarira bose ku neza ya bose. Tusigire tumwumvirize.
Uyu munsi Itrona yatsinze itsinda kuko mwabishatse mbere igiye gushinga leta y'u Burundi. Ariko rero muri iryo tora uwatsinze n'uwatsinzwe n'Abarundi basa basangiye intara bakagira umwami umwe naho nyine badasangiye umugambwe u Burundi burabakeneye bose. Nico gituma inshuti zanje intsinzi y'uyu munsi atari intsinzi y'umugambwe. Uyu munsi hatsinze amahoro hatsinze iteka n'itekane ry'u Burundi kuko nyine ahatagira ubukuru nyabwo hatagira iteka ntihagire n'itekane. Ahatagira ubukuru nyabwo ntihaboneka amajambere. Igitsinze uyu munsi kandi ni demokrasi y'ukuri, demokrasi nk'uko Abarundi bayumva kandi bayifuza. Namwe murazi ko icyo Abarundi bifuza ari ubutungane bw'ukuri.
ishirahamwe FASEM gishinzwe gukangurira abarundi guhindura ingendo kugira bashike kwiterambere rirama bivuga ko ribabazwe nuko iragije umuganwa ruzozikorwa gasore bitigeze kibahirizwa kuva Burundi gikukira gushika uno munsi na cane cane kuvyerekeye uburongozi bwiza. Iyo shirahamwe ribona ko abarongozi incamake barazishinga ari ukuzuza inda zabo nta gukorera igihugu, bisaba ko hoba ishure ryigisha ibijanye n'uburongozi bwiza n'intwari ibereye. Reka amatwi Faustin Komanda, umuyobozi w'ishirahamwe FASEM.
Kari kuba kavye ko kwiyumvira umurundi wese mu mutima wiwe, tukamenya neza yuko ataterambere rishoboka hatariho uburongozi bwiza bukomeye, nkuko yibuza ati atagira ubukuru nyabwo ntateka ntekane ntaterambere rihashoboka. Nibi tuvuga ngo by'imbono y'ibihumbi na mirongo ine na mirongo ine n'ibihumbi bibiri na mirongo itandatu ntibushoboka uburongozi budakomeye. Mugabo uravye abarongozi cyane cyane bo muri politiki nyine babyifashemo inyuma yiwe gushika n'ubu benshi barahemukiye igihugu mu kugerageza kwama bikunda bakumira abandi birazana n'ibintu by'intambara gushika n'ubu tukaba tutarabivamo. Twagira kibutsira abanyepolitiki n'indongozi yuko abarongozi Burundi bukeneye mu bisanzwe Burundi ntibukeneye abanyepolitiki kumenya ngo nta ntumbero nta vizio bafise. Ubundi ntibukeneye abanyepolitiki kuguma biyumvira amatora kubera abantu iyo bashaka kugabangana ata kindi mu mutwe cama kiriyo umengo n'amatora. Ubundi ntibukeneye abanyepolitiki bama biruka inyuma amafaranga n'ubutegetsi gusa, bama biruka inyuma amafaranga batazi n'ubwo butegetsi ico bubukoza. Abarundi ntibakeneye abanyepolitiki byacitse abadandaza bamariko baradandaza. Abarundi ntibakeneye abanyepolitike bama misi yose bakumira badasangira imigambwe bagatinya guhayanwa ukamengo bamarondera gusa kuguma ku butegetsi kwama ari ku butegetsi gusa, ubwo butegetsi utazi n'icyo ushobora gukoza gusa ari ukuvuga ati jenda bwameko ndabwameko ucimiza abandi. Abarundi bakeneye abanyepolitike bakunda igihugu bafite intumbero bagikunda batiruga barasahura amatungo y'igihugu. Tubaza kwagezere yuko Arundi bohindura ingendo agatangura in campagne agatangura isekeza rikomeye ryo kumisha Abarundi yuko badahinduye ingendo igihugu cyacu gishobora kugenda akagiye. Turasaba kuko rohojaho n'ishuri icyo twokwita ecole de leadership et de gouvernance, ishuri ryigisha abakozi bakuru bakuru ba leta, ryigisha abanyamigambwe na cyane cyane abamugambo uri ku butegetsi.
Uyu nawo n'umwanya wo gukurikira akamu k'umuhari n'amahoro abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano.
Mina, we minani
sabwe mawuja
mbega ko naheruka inkari zitanu ntoma mbona mu ruhongore hari zitatu, izindi wazisize he?
Databuja yasanze hari amuvyerego aho narindagi ari kumwe n'abagabo babiri nibo bazijana.
Jewe uyu mugabo ngiye kumugira gute? Ejo bundi yahengereye nagiye mu misa afata idorage n'ibigori byose twimbuye aragurisha, none ubu naho arengeye mu nka aragurishije. Jewe gamana ngiye kuba uwande.
Gatirida, gatiri ukurura.
Jewe ndashika mu rugo rwanjye nkadodora nkabahuguru. Uno munsi ndagukubise abiri, ejo uzoryane. Nimba utagira amatwi yo kumva nzoyazibura.
Ugize kumanyira ubutunzi bw'umuryango mu kirabo, none uhageze aho utaho ukamborerwako ukongera ukamboreza igufa. Ibi bintu nabyo nakwigumizamwo usaka unyitse n'ubundi napfiye hejuru.
Uvugangwi ahubwo ugasubira no kuryogora ugo rutwe ndarumena.
Yemwe mwaba hano muraduha?
Mufaso kunzindukiye n'amahoro.
Hawa namba
ngira ikikugenza buryo usanze ngiranje mu nama mu ikomine.
Urabonaga mushingana jewe umugabo wanje nta kintu nkimutungana mu nzu. Utwo nasaruye ahengera n'ahari agashora, ubu nawe yarengeye mu nka aragurisha. Itongo twari twaraguze hari igitasi, nagiye ngo ngiye kurima nsanga abandi barateragiye. Ngiye kubaza bati twarahaguze, unyumvirayo ngowe
itahire kuwa kane isaha icumi uzoze hamwe ku nama umugabo wawe nawe muzohahurira ibyo bibazo byawe tubitorere umuti
murakoze mushingana
bashinga ntahe bapfasoni gwaruka namwe mukoraniye ngaha tugira amahoro
twese
uno munsi dukoranijwe n'ikibazo kiri hagati ya Yohani n'umupfasoni wiwe Yohani ibyo umugore akurega kw'ibyo mu nzu wabimaze nibyo
none gashingana kuva kera narindi umugabo niye kora kutwiwe
ibyo wariye warariye ari kitongo ryoryo ha aritegezwa gusubizwa umujyango uwari guze sindi kuri iyo
nuye mushinga
uno munsi sindara ntamushikiriye nawe witegure gusubiza amafaranga wariye bantu mwese muri ngaha mumenye mwongere mubwira batari babizi ku itongo ry'umuryango atari ry'umugabo gusa naho kuba ari kugurisha igitoke umugabo ntabirekuriwe atabigiye inama n'umupfasoni wiwe bapfasoni namwe muri ngaha umugabo azoca kubiri n'amategeko agenga ingo n'imiryango muzomushengeze kukibi nibyo bidindi ziterambere
Dajye inzamba turabandanya makuru twabateguriye mu gisata c'amagara y'abantu ugwaruka rurenga 350 gufite imyaka iri hagati ya 14 na 24 niko gwanduye umugera wa sida mu kiringo c'amezi 3 kuva muri ntwara nte gushika muri bisamba uno mwaka mu ntara ya Muyinga nkuko amakuru ava mu buyobozi bw'ibiro by'amagara y'abantu muri iyo ntara abyemeza umwe mu bakurikirana irangurwa ry'ibikorwa by'ubuvuzi muri ubwo buyobozi asaba abajejwe intwaro abajejwe amashengero gufashanya n'abajejwe amagara y'abantu guhimiriza urwaruka ngo rwirinde ico kiza kuko ataho kiraja inkuru ya Eddie Claude ininahazwe
ikiza c'umugera wa sida kiriko kiriyongera ku rugero rute ubwoba mu ntara ya Muyinga aho urwaruka rurenga 350 wandi uwo mugera mu kiringo c'amezi 3 gusa no kuvuga kuva muri ntwara nte gushika muri rusama uwo mwaka nkuko amakuru ava mu biro by'ubuyobozi bw'amagara y'abantu mu ntara ya Muyinga avyemeza Maxime Ntirampeba umwe mu bajejwe gukurikirana irangurwa ry'ibikorwa by'ubuvuzi muri ubwo buyobozi akaba yamenyesheje mu mpera z'indwi iheze hari mu nama y'umutekano yabereye muri komine Mwakiro
amagara y'abantu ari ibintu bitari kubagenda neza cyane ku ngwara ya sida tubonaho abana bakiri bato bandi bacara umugera wa sida cyane kuva mu kumezi turazi haruro kwezi gatatu kwa kane kwa gatanu basanze urwaruka rwa hagati y'imyaka 14 n'imyaka 24 handuye abana bashika 350 n'indwi urumva yuko rero ari kibazo twese twagerageje gushyiraho amavuriro mugenzi w'urwaruka dufashanya kwigisha abo bana kumwe n'uwo kwirinda uwo mugera wa sida kumwe n'uwo kwirinda inda z'indaro abo dusanga urwaruka rutuye gutura amavuriro neza
ngo imvo zituma uwo mugera w'ikiza cya sida ugwirirana ngo ni kubera ahanini ababyeyi batakiganira n'abana bijanye n'icyo kiza reka n'urwaruka ntigwitura amavuriro yitiriwe abagenzi b'urwaruka kugira ngo ruronke inkuru y'imvaho ku bijanye n'icyo kiza
kandi kandi ngo yandufise tukabona yuko mu kibano atabiganiro bihari hagati y'urwaruka n'abavyeyi ko tubonye ngabavyeyi birengagiza kuyaga n'urwaruka yaba bayaga n'urwaruka bakavugana ku byerekeye amagara y'abavyeyi n'ibibondo cyo kiza cyatse danje ku mwitiranda gatongo tubibona
uwo musuzuma bikogwa atera kamo abajejwe intwaro abarongoye amadini n'amashengero abajejwe amagara y'abantu hamwe n'abavyeyi gushira ingufu hamwe kugira ngo basubire guhimiriza ugwaruka ngo gwirinde uwo mugera
Eddie Claude nini nazwe arakemuye n'ibyogo nari nyinshi bubunguruza abantu n'ibintu mu mamodoka bo mu bituro by'amamodoka mu gisagara cya Bujumbura bavuga ko batangishwa amafaranga 40,000 byo kugura impapuro bamanika ku mamodoka zerekana aho zikorera bakayakwa n'uburongoyi ishyirahamwe ry'abashoferi akabu bavuga ko ryahagaritswe ni mu gihe abarongoye igisagara cya Bujumbura basaba amafaranga atarenga 20,000 nyinshi by'amarundi basaba ko hoshengezwa imbere y'ubutungane gutwara iryo shyirahamwe abaka amafaranga bidakurikije amategeko iyi nkuru tuyibaze odas n'imbona
abo bunguruza abantu n'ibintu mu gisagara cya Bujumbura bavuga ko uburongoye ishyirahamwe atrabu abatoza amafaranga agera ku 40,000 atabifitiye uruhusha kandi ko ishyirahamwe ryiwe ryahagaritswe babonako ari ubusuma bweruye kuko igisagara cya Bujumbura kibasaba gutanga amafaranga 270 gusa amafaranga y'amarundi.
Peri umuri parking zo mu gisagara cha Bujumbura. Tumaze iminsi twidoga twidoga ku busuma buri ko burakogwa n'ishyirahamwe ryahagaritswe ryitwa Atrabu rirongowe na Bosco Minani. Tumaze igihe twidogera iryo shyirahamwe ukuntu ririko radutoze mu mahera y'amawutukura y'ahantu imodoka zizokorera. Hanyuma ayo mawutukura tukayagura 140,000 muri Atrabu. Mugabo mu gitohoreze meri nayo ibikisaba yuko izotokora twozigura 270,000 kugeza ubu rero ntiturabona icyo dufata n'icyo tureka.
Basaba ubutungane gushengeza Bosco Minani kuko ngo ariko ararenze urugero mu kubaka amafaranga bidakurikije amategeko.
Dusaba yuko ubutungane ngo turihishiriza amahera yacu Atrabu itwagwa na Bosco Minani imaze kutwambura. Ibyo 140,000 twamaze kugura amawutokora Atrabu iyadusubitse. Ikindi cya kabiri dusaba ni uko hari ubunyonyezi uyo Bosco Minani yagirizwa kuvakira amashyirahamwe y'abatransporteri yakorera mu maparikingi, hakaba ubunyonyezi bagirana n'abaperezida bamwe bamwe bo mu maparikingi bagatwara amahera abanywanyi. None byose byabaye akanyuzwe n'ingoma. Ubunye hariho abatwara aspamusi ya parikingi Musaga ugeze ubu bafunzwe, harimo uwitwa yari perezida Gaston Batanziragahuba. Ubunye bashika kuri 6 bafunzwe bagira amahera ya aspamusi muri parikingi ya Musaga batwaye bafashijwe na n'uyu wonye Bosco Minani n'uwahoze ari umushingamateka w'isi. Kugeza ubu bamaze imyaka irenga 4 mu mpimba. Ndetse tugasaba yuko ubutungane bwakorera kuri Bosco Minani akareka kuza abanyaga mu maparikingi adutwara amahera yacu.
Uruganda rw'amakuru rwa Radio Inzamba agateka kawe twarundiye Bosco Minani bivugwa ko yihaye ububasha bwo gutoza ayo mafaranga kugira ngo agice ashikirije ku byo yagirizwa ntitwashoboye kumuronka.
Arakoze na Audace Nimbona imbere yo gusozera aya makuru tubabwire ay'inkino aho mugwi w'urunani warayifashe indege yawushikanye muri Tanzania aho ugiye gukina inkino za Road to Bal, inkino zo kurondera itike yo gukina inkino z'igikombe cya Afurika ari The Bal. Turababwira n'ingene inkino z'ihiganwa zitiriwe intwari byatanguye kuri Uwimana zagenze mu mupira w'amaguru ho u Burundi bwarayibusezi mu nkino zo kurondera itike yo kuja gukina inkino z'igikombe cya Afurika umwaka uza nyuma yo gutsindwa na Burkina Faso 2-0. Inkuru ya Alexandrine Keza.
Urukino rwuguruye ihiganwa ryitiriwe inshungu z'u Burundi Remesha kuri Uwimana yatsinze Tigers amanota 61-54, nayo Ledipo itsinda Dinamo amanota 78-71. Mu ntara ya Kitega naho kuri Uwimana barasozereye ihiganwa rya basket. Mu rukino rwa nyuma Dinamo yatsinze Simba amanota 73-60. Kuri Uwimana umugwi runani nawo warastashe indege ugana i Dar es Salaam muri Tanzania aho bagiye gukina inkino zo kurondera itike yo gushika mu nkino za nyuma z'igikombe cya Afrika Bal. Izo nkino za Road to Bal zidotangura kuri uyu wa kabiri zirangire ku igenekezo rya 2020. Mu mupira w'amaguru naho u Burundi bwaraye bukuye akarenge mu nkino zo kurondera itike yo gukina inkino za nyuma z'igikombe cya Afurika zizobera muri Maroke mu mwaka uza. Inyuma yo gutsindwa na Burkina Faso ibitsindo 2-0 kuri Uwimana ya Abidjan muri Côte d'Ivoire. Ndabibutse ko ku munsi wa kane Burkina Faso yatsinze u Burundi mu rukino rwa mbere ibitsindo 4-1.
Dushimire na Alexandrine Keza nyuma ngaha duciye dusozerera amakuru twariko turabashikiriza. Nakoze mwebwe mwese mwayakurikiye vya gahungu nayo bashikirije. Ndabifurije kurora nigo mu banyu n'umuryango naho utaha.